Twashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diane Nini hazi mu Burundi umurwi igihugu jejwe agateka kazi na muntu Seni Deas che witwaye muri ONU usaba ko usubizwa mu kibanza cagenewe imigwi hidatamikwa ijambo n'ubutegetsi waheruka kuvanwa muri ico giwagirizwa gukora nabi
niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana niyaba yari yabuzirengero hanyuma tukashobora kumutora tukamwerekana
Uyu ni Vignini Muraba atwara umurwi Seni DH mu gihugu cy'u Burundi. Amwe mu mashirahamwe yigenga asanga umurwi wa Seni DH utarenganijwe mu kuvanwa mu kibanza c'iteka a gihabwa ibihugu bikora vyigenga. Turabigaruka ko handi hato. Aha muri Amerika naho Sentare y'abanyagihugu yatanguye kumviriza urubanza rw'umuhungu wa President Joe Biden. Idonido ni mukanya isase musangwe ikaze. Amakuru ya treka tuyahere muyagezeho ijyanino ku isi duhereye muri Malawi aho president w'ico gihugu Lazarus Chakwera yemeje ko abantu 10 bari mu vice president wiwe Salus Klaus Chilima bari mu ndege yari yaburiwe irengero kuva ejo kuwa mbere bose bahitanywe n'isanganya yayo ibisigara vyo ndege ya gisirikare vyabonetse mu icungararo y'umusozi yatibukiye ko nkuko president Lazarus Chakwera abandanya kubisigura mubaguye muri iyo ndege harimo Chanil Zimbili umutambuka wa Bakili Mulizi yahoze ari president wa Malawi.
And I am deeply saddened and sorry to inform you all that it has turned out to be a terrible tragedy.
Aha muri make muri ubu butumwa president Lazarus Chakwera yashikirije abanyagihugu n'amakungu yemeza iby'urupfu rwa vice president wiwe yari kwagira ati umugwi wari kurarondera ijya ndege wayibonye yarashwanyaguritse cyane nta numwe yarokotse abari bayirimwe bose bashengeye nta majambo mfise asigura umubabaro n'agahinda mfise birababaje na kaga katuguye ko
and I can only imagine how much pain and anguish you all must be feeling at this time.
Amasenamu umurwa wa gisirikare warujejwe kurondera ahari yo ndege wahayitorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP yerekana abajejwe gutabara bahagaze ku musozi urimo ibipfungo byinshi impande yabo hariho ibisigarira by'indege yakorotse birimo ibaba ryanditse ko nimero yayo iyo nimero yari 228 akarongo 222 urudomeke President Lazarus Chakwera yavuze ko yaramaze gukorera ingendo zitari nke muri yo ndege yakorotse yasiguye ko imbere yuko ikora insanganya abayitwara bari bayikoreyemo urundi rugendo rwagenze neza agira ati abadereva bayo bari abanyamwuga bafise uburambe butagereranywa mu byo gutwara indege President Chakwera akavuga ko ari vyinshi azohora yibukira kuri Vice President wiwe
Dr. Salus Klaus Chilima was a good man a devoted father and husband a patriotic citizen
muri makahagira ati Chilima yari umuntu mwiza yari umuvyeyi mwiza ku bana biwe yari se rugo mwiza ku mugore wiwe yakunda igihugu ciwe yakoreye atiziganya yaramfashije gutwara igihugu neza nka vice president kuba yarambereye vice president n'umuhanuzi mu kiringo c'imyaka 4 ndayifata nk'amahigwe n'icubahiro bidasanzwe
and I humbly ask you all to observe with me
Indege ya gisirikare yakoze insanganya yari yahagurutse ku kibuga c'indege c'umurwa mukuru Lilongwe ku munsi wa mbere saa 3:17 zo mu gatondo ku masaha yo muri Malawi byari bitegekanijwe ko ishika ku kibuga c'indege c'igisagara kizuga gatatu muri Malawi citwa Mzuzu saa 4:02 ku munsi wa mbere nyene president wa Malawi agasigura ko bitahavuye bikunda ko yururuka kubera ikirere kitari ciza
however upon arrival in Mzuzu the pilot was unable to land the plane
indege maze gushika ku kibuga cy'indege cya Muzuzu byanatse ko ishika hasi kubera umudereva atabona neza aho yururukira bitewe n'ikirere kitari cyiza abajeje cy'indege baciye bahanura umudereva gusubira irirongo n'ibyatsebye guhanahana amakuru hagati y'abakurikirana urugendo rw'indege n'abari bayitwaye kwaciye guhagarara.
Umuhisi Salaus Klaus Chilima yagiye mu mabanga ya Vice President wa Malawi mu 2014 ariko mu 2022 aza kwirukanwa atabwa muri yomi kwera kwagirizwa kunyereza amatungo ya leta no kwaka ibiturire kugira ngo atange amasoko ya leta. Mu kwezi guheze kwa gatanu ubutungane bwamugize umwere gutyo asubizwa mu mirimo yiwe yabonwa nk'umwe mu bashobora kuzohiganira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe muri Malawi mu mwaka uza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rikavuga ko yakundwa cyane muri Malawi cyane cyane n'abakiri bato ashengeye ku myaka 51 asize umugore n'abana babiri. Macumviriza ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Abarwanyi b'Abahuti bo muri Yemen bahagaritse akagwi k'abantu bagirizwa gusumira urusaku Amerika. Abo barwanyi bavuga ko abahagaritswe bose bahora babesha ko bakorera amashirahamwe y'abagira neza arimwo ONU ariko vy'ukuri bakorera igisata ca Amerika kijeje iperereza. Abahuti bo muri Yemen bakorana vya hagufi na Irani bavuze ko abo bafashe bose bari bamaze imyaka myinshi basumira urusaku Amerika. Bemeza ko ibikorwa byo gusoma urusaku bamaje kubikorera muri ambasade ya Amerika muri Yemen imbere y'uko yugarwa mu 2015. Abarwanyi b'Abahuti bo muri Yemen ntibavuze abo bafashe uko bangana. Gusa mu ndwiheze ishami mpuzamakungu ONU ryari ryavuze ko abo barwanyi bahagaritse abakozi bayo 11. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda tubashimire ko mwaduhisemo mu yandi maradiyo. Ayo makuru muheje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushigiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Eka makuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahere mu Burundi aho mu rwigi hugu jejwe gateka kazi na muntu se INDH witwaye muri ONU usaba ko usubizwa mu kibanza ca mbere a cagenewe imigwi idatamikwa ijambo n'ubutegetsi. Akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu mu kwezi guheze kavanye Burundi muri ico kibanza citeka kabwagiriza kutigenga. Amwe mashirahamwe adaharanira inyungu za politiki avuga ko ONU itigeze irenganya uwo mugwi. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru pia Claver Niyonguru.
Ubutwari umugwi ujejwe gateka kazi na muntu CNIDH yatangaje kuri uyu wa mbere ko wahohotewe mu kwambugwa igihagararo ca mbere cagenewe imigwi ikora yigenga stati A. Ni mu gihe akanama ka ONU kajejwe gateka kazi na muntu gaheruka gushira uwo mugwi kuri stati B urutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turukiya n'ibindi. Abahinga baboni bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa vy'uwo mugwi. Bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga wacitse igikoresho ca leta utamikwa ijambo n'ubutegetsi. Abo bahinga bonge basigura ko hari amabi uwo mugwi ukora ko ugasha nk'uko do mu rutoke ku mabi akogwa n'inzego za leta canke ugwaruka gwimbonera kure zegamiye mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abahinga baboni bakoze amatohoza bavuze kandi ko uwo mugwi utavugira abahohotegwa bazira ivyiyumviro vyabo vyabi vya politike n'ibindi. Yamara mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura 67 nyine muraba yatangaje ko umugwi arongoye wabeshewe kuko usiga yuvugira bose harimwo nabo bazira ivyiyumviro vyabo n'abamenyesha makuru.
Harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye itavuga kumwe n'umugambo uri ku butegetsi. Twaciye dushira ko n'icyavuyemo ko umuntu yarekuwe cyangwa kwagatika kiwe kagiye karateri imbere gusumba kugira abamenyesha makuru bashobora kuba barafunzwe cyangwa agatika kabo kagahungabana. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tukashobora kumutora tukamwerekana. bava mu binyamakuru nka iwacu isanganiro bonesha BBC nibijanye n'abandi bantu babaharaniye gatika kwa zina muntu nabo nyine bari mu twafashije
ingingo yafatiwe CNIDH fisikiri ngo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka mu kuyifata akanama ka ONI kari kituwe n'amashyirahamwe yigenga n'inani zitandukanye harimo Fiacat rufise icicaro mu Bufaransa umushinwa manza Armel Niyongere atware ishirahamwe Akat Burundi riri mu runani Fiacat yasiguriye ijwi rya Amerika ku uwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira ngo wisubire ko
nico gituma rero uyo mugwi agataye akazi na muntu tusaba yuko woca ushiramo ingufu nyinshi ukerekana koko wigenga ukubahereza agataye akazi na muntu kubera uwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzi kazi ry'agataye akazi na muntu canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agataye akazi na muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka kandi amashyirahamwe yigenga y'agataye akazi na muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vy'umurengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu ntihagire amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranyo.
Ikindi uwo mugwi CNIDH wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukogwa yamara ntukore amatohoza canke ngo usemerere mu Burorero amashyirahamwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONI batanze harimo abantu barenga 200 baharwe ko bishwe abarenga bo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze yamara mu mugwi CNIDH ntagire amatohoza bakora. Ibi biremezwa kandi n'icegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co kumwaka uheze catangajwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Aha umugwi CNIDH usigura ko akazi k'amatohoza y'ubwicanyi ari kubutungane. Sixte Vinyine muri aba twari uwo mugwi yamenyesheje ko bituye akanama ka ONI n'urunani ruhuza bene iyo migwi ku isi kugira ngo ingingo yo gukura uwo mugwi mu kibanza ca mbere ifutwe.
Ariko icatutangaje tugasha twimvira igituma baba baragize ivyo nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokogwa amatohoza yimbitse. Ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes donc la CNIDH ikora ibintu bijanye n'agasaka kazi na muntu le crime de droit commun birafise inzego bijamo twebwe CNIDH yinjira mu mukibonye kwayo matohoza atari kwagenda neza utaja kwinjira mu madosiye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane.
Sejya mbere ibikogwa by'umugwi CNIDH bitera amakenga muri imyaka itandatu iheze mu mwaka w'ibihumbi 2018 n'uwo mugwi watangura kwakwa icicaro ca mbere a nawe nyene wari wagirijwe na ONI ko wirengagije ihonyango ry'agateka kazi na muntu ryabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere wari wasabwe kwigenkesera no kwerekana ko vy'ukuri wigenga. Uwo mugwi urizeye ko amatohoza yakozwe na ONI azosubigwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe usaba ko abahinga ba ONI bokwishikira mu Burundi bagatohoza bakabaza amashyirahamwe akorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo menye ukuri nyako. Ingingo idahindutse akanama ka ONI kerekana ko umugwi CNIDH utazosubira kuja mu nama za ONI ivyo navyo bigasigura ko igihugu kidasubira kuronka akajyo hamwe naho gishikiririza ingana gateka kazi na muntu kifashe. Pierre Claver Niyonkuru kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakoze tuve ku vy'u Burundi tuja ku vy'u Rwanda hishami rya ONU gitaye impunzi ku isi RCR rivuga ku gisata co gutanga ubuhungiro mu Rwanda kidatunganije neza ku buryo bamwe mu bimukira bo muri ico gihugu bo kwimurirwa mu Rwanda. RCR yaraye bivugiye muri sentare nkuru y'Ubwongereza ejo kwa mbere aho yari yahawe uruhusha rwo kugira ico ivuga ku ngingo yo kwimurira bamwe mu bimukira b'Ubwongereza mu Rwanda. Abanyamategeko baserukira RCR muri no dossier sigura ko kunungika bimukira mu Rwanda bibashira mu kaga ko gushobora kwisanga amaherezo u Rwanda rwabarungitse mu bihugu bindi aho bashobora kwicwa canke bagahohoterwa. Ivyavuzwe n'ishami rya ONU gitahe impunzi ku isi RCR bije bihinguvu ingingo ya sentare nkuru y'Ubwongereza yari yavuze mu mwaka weze ko ukurungika bimukira mu Rwanda binyuranye n'amategeko. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Rishi Sunak ico gihe yatesheje agaciro ingingo yo sentare bice mu gushiraho itegeko rishasha gemeje n'abashinga nshinga mateka bavuze ku Rwanda rugirizwa gufatwa nk'igihugu gitekanye kubimukira. Laura Dembiski ari mu baburanira RCR yabyitorokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters ko hari ivyemezo by'uko Rwanda ruhora gwirukana bimukira. Maître Laura yemeza ko igenekerezo ryandwi ukwezi kwa 12 ko mu 2023 RCR ugayo yeretse abategetsi b'Ubwongereza ivyemezo vyabimukira indwi Rwanda rwirukanye. Madame Laura yagize ati igihe dutanga ivyemezo nawo munsi umushikiranganje Sunak yarungikiye abashinga mateka itegeko rishasha ryo kurungika bimukira mu Rwanda. Kundi ruhande mu rwandiko aburanira leta y'Ubwongereza barungikiye ubutungane bw'ico gihugu bavuze ko itegeko rirekura ko bamwe mu bimukira b'Ubwongereza burungikwa mu Rwanda ribwirizwa gushirwa mu ngiro mu kurindira ko ubutungane bugira ico buvuga ku vy'umutekano w'u Rwanda ku mpunzi muri rusangi. Ubwongereza bwatangaje ko abimukira ba mbere bazorungikwa mu Rwanda igenekerezo rya 2024 z'ukwezi kuza kwindwi irungikwa ry'umurwa mbere w'abimukira bashitse ku butaka bw'Ubwongereza biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko rizova yamara kuzotahukana intsinzi matora ategekanijwe mu Bwongereza itariki ya 4 y'ukwezi kwindwi. Umugambwe uri ku butegetsi ukaramu kutsinza amatora amahigwe ko barungikwa ni menshi. Niwaramuka utsinzwe naho bashobora kutagenda kuko umugambwe w'abakozi utavuga rumwe n'uri ku butegetsi udashigikiye na gato uwo mugambi wo kurungika bimukira bo mu Bwongereza mu gihugu cy'u Rwanda. Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye. Igitero abarwanyi bo mu murwi ADF witirira idini rya Kiislamu bagavye mu gisagara ca Beni kiri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika Demokarasi ya Kongo cahitanye abanyagihugu bagera kuri 80 abandi benshi barakomereka abataramenyekana igitigiri baranyuruzwa. Leta ya Kongo ejo kwa mbere yatangaje ko iri kwikorera ibishoboka kugira ngo ibohoze abari mu minwe ya ADF. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Jemi Shukrani bakomera.
Aya makuru remezwa n'abagize societe civile mu territoire ya Benin bavuga ko abo barwanyi ba ADF bagabye ibitero bitandukanye guhera mu cyumweru gishize mu territoire ya Benin. Ababemeza ko bimaze guhitana abaturage barenga 140 nubwo leta ikomeje gutanga imibare iri hasi cyane. Leta yo ivuga ko abishwe ari 41. Ibyo bitero byibasiye lokalite za Masala, Mahihi ndetse na Kene zose zibarizwa muri groupe ya Madiwe muri iyo territoire aho umubare munini w'abahitanywe nabyo wiganje mu abagore n'abana ndetse n'abakecuru. Societe civile du Congo ivuga ko abo bose bishwe n'imihoro n'ibindi bikoresho gakondo bitandukanye byari byitwajwe n'abarwanyi ba ADF muri izo lokalite. Imibiri y'abaturage 80 ni imaze kugaragara mu irenga 100 yahitanywe n'icyo gitero. Mu itangazo rya guverinoma ryashyizwe hagaragara na Bwana Patrick Muyaya ministre w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma meza ko kugeza ubu abantu 41 aribo bahitanywe n'ibyo bitero bya ADF. Muri bo leta igaragaza ko 39 biciwe muri lokalite ya Masala na Mahihi, abandi babiri bakicirwa muri lokalite ya Kene. Izo lokalite zose ugwa eshatu zibasiwe n'ibyo bitero zihuriye mu kiswe komine ya Cyami ya Kantin aho ku nshuro yayo ya mbere hakorewe mu bwicanyi nk'ubwo. Muri iryo tangazo kandi guverinoma ivuga ko yatangije ibikorwa byo ku rwego rwo hejuru bigamije kuvana mu mbabuko ya ADF abaturage bashimuswe n'uwo mutwe muri ibyo bitero. Mu kiganiro yageranye n'ijwi rya Amerika mu gitondo cyo kuri wa mbere, Nixon Muhindo umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri Societe Civile du Congo ya territoire ya Benin yemeje ko abaturage barenga 100 aribo baguye muri ibyo bitero bitandukanye n'ibivugwa na leta. Yatubwiye ko iperereza rigikomeje mu kugerageza kubona indi mirambo dore ko umubare w'abishwe ari munini cyane.
Le gouvernement venait de faire un communiqué dire que il y a plus de
tangazo rya leta rivuga ko abapfuye ari 39 ikongeramo n'abandi babiri bakaba 41. Ibyo ni ukubeshya, ntabwo bihwanye n'ibyo twebwe turi kubona hangaha habe na gato. Ubu imibiri tumaze kubona ni 48 mu bushakashatsi twakoze. Biragoye gutanga umubare w'abantu 39 ahantu hakozweho n'igitero cya ADF zabapfuye barenga 100 ko twebwe ahangaha ubushakashatsi buracyakomeje kugira ngo turebe ko tubona indi mibiri. Uyu yongeyeho kuduca ibyo bitero byabereyemo tutabarizwa mu nzego z'umutekano izarizo zose, akaboneraho gusaba leta ndetse na FARDC gukora ibishoboka mu gukaza ingamba z'umutekano mu bice byose bya territoire ya Benin.
Avec la présence des militaires
Angana nta mubare w'abasirikare ba FARDC yewe na polisi y'igihugu ugaragara kuba ari mwinshi n'ababa bahari ni bake cyane ntabwo bashobora kurinda umutekano w'abaturage bo muri groupe mayacu kuko ni nini cyane abaturage barahangayitse cyane rwose kuko murabizi ADF ni umutwe wica abantu utagamije inyungu yariyo yose ahubwo guhungabanya umutekano w'igihugu niyo mpamvu dusaba ubuyobozi gufata ingamba zifatika kandi zikomeye kugira ngo ubu bwicanyi butazongera kubaho muri aka gace cyane ko ari bwo bwa mbere baharanira uburenganzira bwa muntu bakorera muri ako gace bavuga ko kuba inzego za leta zidashyira imbaraga cyane ku mutekano w'abanyagihugu bibatera impungenge zikomeye Ricky Patrick Paluku numwe muri bukorera muri territoire ya Benin uyu nawe yabwijwe irya America kwa biciwe muri icyo gitero barenge jana abishwe ni benshi cyane umubare ntawo ushobora kumenyekana vuba byihuse hapfuye abantu barenge jana kandi abo bose ni abakongomani bari ku butaka bwa Congo ibyo ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye agahinda kubona abaturage bicwa nk'inyamaswa mu gihugu cyabo leta yarikwe gufata inga amba zikomeye uko kubi birenze ukwemera kuba ntangabo za FARDC cyangwa na polisi y'igihugu zibarizwa muri aka gace bizakomeza gutera impungenge abaturage cyane ku mutekano kuva aho umutwe wa ADF watangije ibikorwa bya gisirikare muri territoire ya Benin no mu ntara ya Ituri abaturage barenga ibihumbi bakomeje kugenda bicwa abandi bagashimutwa abaturage bavuganye n'ijwi rya America bemeza ko kuva aho ADF ikoreye ubwicanyi kuwa gatandatu ntangabo za FARDC zihabarizwa ahubwo kwakorera imitwe ya wazalendo ubu bwicanyi buje bukurikira ubwakozwe n'abarwanyi b'umutwe wa Codeco bivugwa kufatanya n'uwa ADF mu territoire ya Jugu mu ntara ya Ituri irano mpaka ni ya Beni aho abanyagihugu barenga 37 nabo bishwe abandi 16 bagashimutwa icyo gihe guverineri wa Ituri General Luboya Nkashama Joni yabwiye itangazamakuru ko hagiye gufatwa ingamba zikomeye uyu mutwe ukarandurwa burundu muri ako gace Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya America Igoma
Ijwi ry'America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri America uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi araduha umuco kuri aka kabazo amabohero yo muri America yo barindiriye uwahoze ari president wa Republika Donald Trump Thomas Kamirindi
ku itariki ya 30 y'ukwa gatanu gushize urukiko rwa rubanda jury rwo ku rwego rwa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu rwahamije Trump ibyaha 34 umucamanza ukuriye urubanza Yuan Mershan azamusomera igihano cyo ku itariki ya 11 y'ukwezi gutaha kwa 7 amategeko ateganya ibihano bitandukanye ashobora guhitamo igifungo kiva ku myaka 4 kugera ku myaka 20 muri gereza kumushyira mu kato mu rugo iwe igihe runaka ihazabu cyangwa se imirimo ifitiye abaturage akamaro. Trump niwe wa mbere mu mateka ya Amerika wabaye president wa Repubulika uburanye mu rukiko mpanabyaha kandi rumuhamye ibyaha. Mu gihe kiburanisha umucamanza ntiyahishe ko ari urubanza rudasanzwe kuko Trump yategetse igihugu kandi ashobora kongera gutorerwa kukiyobora mu kwezi kwa 11 gutaha. Abanyamategeko bibaza rero niba azamufunga. Bamwe bavuga ko bishoboka abandi bakavuga ko bidashoboka mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru Reuters avoka Andrew Weinstein wazobereye mu manza mpanabyaha avuga ko bitarabaho ko umuntu ukomeye uhamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ahanishwa gufungwa abandi banyamategeko byibura batandatu Reuters yabajije basobanura ko akenshi na kenshi igihano muri bene izi manza gikunze kuba ihazabu mu basanga Trump ashobora gufungwa harimo Joseph Tully avoka wazobereye mu by'amategeko n'imanza mpanabyaha
given his age given his lack of criminal history
kubera imyaka ye kubera ahamwe n'ibyaha bwa mbere mu buzima bwe ntazahabwa igihano kiremereye
Trump afite imyaka 77 y'amavuko umunyamategeko witwa Michael Cohen yigeze kumubera avoka nawe yaburanye ibyaha bimwe na bimwe nk'ibyahamye Trump yakatiwe imyaka itatu y'igifungo. Avoka A.B. Smith akaba na mwarimu w'amategeko muri kaminuza Georgetown y'i Washington DC umurwa mukuru wa Amerika, asanga urubanza rwa Cohen rushobora kuba ikitegererezo.
Donald Trump yari ku isonga mu mugambi wo gukora ibi byaha. Michael Cohen vyamuviriyemo igihano kitoroshe cyo gupfungwa. Yamaze amezi mu gasho, aka rero na karorero umucamanza ashobora kurabira ko agahanisha Trump gupfungwa.
Umucamanza Mershon wabivugaho iki? Ku itariki ya 16 y'ukwa kane gushize, mu gihe cyo gutoranya abaturage ba jury, yarababwiye ati buri wese yumve neza ko Trump aramutse hamwe n'ibyaha ashobora guhanishwa igifungo. Naho ku itariki ya 6 y'ukwa 5 gushize, mu iburanisha rwagati, umucamanza Mershon yihanangirije Trump ati nkubwije ukuri, kugufunga nicyo cyemezo nshobora kugufatira bwa nyuma, ariko nukomeza gusuzugura urukiko nzagufunga. Icyo gihe Trump yari amaze guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura no gutuka urukiko inshuro 10. Umucamanza yamuhanishije ihazabu y'amadolari 1,000 kuri buri nshuro yose, noneho yose hamwe aba amadolari 10,000. Abahanga mu by'amategeko bavuga kandi ko umucamanza Mershon ashobora gukatira Trump gufungwa kubera ko Trump atigeze yicuza ibyaha byamuhamye. Gufunga Trump byagira izihe ngaruka ku bikorwa bye byo kwiyamamaza? Stephen Cohen yigeze kuba umushinjacyaha wo ku rwego rw'igihugu. Muri iki gihe yigisha iby'amategeko mu ishuri rikuru ry'amategeko rya New York, New York Law School. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, asanga bitazamukoma mu nkokora.
Urubanza nirumara gusomwa, hazakurikiraho kujurira. Bizamara amezi menshi ndetse bishobora kurenga umwaka.
Nubwo rero yakatirwa gufungwa, Trump ntiyahita ajya muri gereza igihe cyose urubanza rutararangira burundu. Hagati aho, amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwa 11 gutaha azaba yararangiye. Ku rundi ruhande, abahanga mu by'amategeko basanga byaba ari ikizame gufunga umuntu wayoboye igihugu kandi ushobora kongera kugitegeka vuba, cyane cyane ku bakozi ba gereza n'abakozi ba Secret Service, urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abigeze kuba bo. Bagomba kubarinda aho bari hose n'igihe icyo ari cyo cyose ubuzima bwabo bwose.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda, nshuti mwari muteze amatwi ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Aha niho icuno munsi kirangiriye. Ndabashimire cyane kuba mwaduhisemwo mu yandi maradiyo yose kugira ngo mutwumvirize kuri mikro no mu buhinga bw'ivyuma. Mwari kumwe na Diane Nininahazwe yabateguriye yongera abashikiriza ikiganiro Iwanyu mu Ntara cuno munsi. Ku izina ry'abagenzi banje bose, ndabike banure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Turongera mu bindi biganiro biri imbere tugiye kubategurira.
Sabira tenga nsabimana kukuzo za mauro ahora temba nguruzi ineza ikomeho irenge n'urubyaro ikugira isoko y'umugisha kuba hafi n'abakure kandi zagutere kuva ku mwami uzakomere wibuke kwari ugenga byose n'igizo zizabaye impamo urenza uwakekaga uramenye n'uzimikiza zagusanga ukaba wateshuka
ndagusabira kuzambikwa imbaraga ntuzibagirwe umusara mana ntuzareke ku ijwi ryawe riceceka uzahora umwibutsa urukundo